Imyaka 30 irarumanye ikigomezo Sharomu gitanguye kwakira bakigana kuva mu kwezi kwa 10 kwigenekerezo rya 24 mu mwaka w'1993 ubwo hari hatanguye ubwicanyi bushimikiye ahanini ku moko inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye. Umufasoni yashinze ico kigo akaba ari nawe akirongoye Marguerite Barankitse. Ikiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika havuga ko Mezo Sharomu yayishinze mu ntumbero yo kurema urwaruka rushasha rw'Abahutu n'Abatutsi ruzorangwa n'urukundo rudahagaze ku bwoko muri kazoza.
Abantu nibahora babitegera cyane cyane igituma nagize Mezo Sharomu ni ukuvuga ko jewe mu mutwe niyumviriye ngo ninagira icyo kigo kirimo abana b'Abahutu n'Abatutsi nzoba nshoboye kugira urwaruka rushasha ruzokwanga urwango. N'abakongo baraje n'abanyarwanda bandi bari ngaho n'abandi bavutse ku Barabu ndababwira mwebwe mu rugwaruka rushasha abana nibo bayise Mezo Sharomu.
Uwo mukenyezi Barankitse amenyesha kandi ko ico kigo atari rero ry'impfubyi ahubwo ari umurima w'urukundo n'amahoro.
Abariko baranyumviriza ndababwire ko Mezo Sharomu itigeze iba irerero ry'impfuzi kuko benshi kubera bumva mezo biyumvira ngo ni inzu ikoranirizwamo abana. Oya, nashitse ndababwira mwebwe muzoba ko kanuma keza gatwara amahoro iyo mwavuka babiciye ababyeyi muhasubize amahoro.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi na bamwe mu Barundi batanguranye na Mezo Sharomu mu ntara ya Ruyigi mu Burundi mu mwaka w'1993 bamaze kwicirwa ababyeyi babo batubwira uko babayeho kuva ico gihe. Rizet Irakoze hamwe n'uwo bavukana umwe ari mu bana 25 batanguranye n'ikigo Mezo Sharomu yashize muri ico kigo afite imyaka 4 avuga ko baronkejwe indero umubyeyi wese agomba guha abana biwe.
Umwe mu bana barezwe na Mezo Sharomu chambe nishimira kuri Mezo Sharomu l'esprit de se réinventer nokuvuga kuva muri convention zisanzwe za ske une famille icyumuryango uri ugakora umuryango wiwawe ukoresheje urukundo urukundo twaronse ingene twarezwe ufise urukundo ukabufise n'ukwizera byose birashoboka.
Rizet Irakoze avuga kandi ko bagiye kumenya ibyababaye ko mu nyuma bahamaze igihe
ushikirwa n'ingorane nk'izo nifite imyaka 4 muri umunanje afite imyaka 2 ubonye neza ntitwari tuzi ibyatubaye ko twagiye kumenya ibyatubaye ko haciye imyaka 3 cyangwa 5 mugabo yuko ari Imana yadukingiye igaciduha umuntu ubonye
mugenzi we Emery Imana nawe yarezwe na Mezo Sharomu avuga ko yigishijwe nawe gufasha abandi biturutse ku nyigisho bigishwa umunsi ku munsi. Avuga kandi ko hari akagemwe babibwemwo bategerezwa kubiba mu bandi.
Icyambere kidasanzwe twize ako kagema n'urukundo urabona magi ntabana yabyaye biwe mu nda kujya tuvuga ngo umuntu yabyaye umwana wiwe yateye igise n'ibindi ako yaradukunze araturera bamwe baje bacitse amatwi abandi amazuru abandi iminwa abandi batagira amaboko batagira cyepfo cya ruguru atazi yuvuye atazi icyuri cyo atana hamwe mu zina nyatazi nari nabe wanyu araturera ubwo rukundo atacyo rufatiye ko ubwo rukundo atacyo rupfana n'ibintu tumenyereye ko abantu bakundanira hano ku isi nibwo butumwa budasanzwe bwa Mezo Sharomu.
Ku bijyanye n'abibaza igituma Mezo Sharomu ikorera mu Rwanda gusa gushika ubu kandi hari n'izindi mpunzi z'Abarundi ziri hirya no hino mu bihugu bigize akarere na cyane cyane umufasoni Marguerite Barankitse abishura ko ari ikibazo cya politike
kubera muzi imigenderanire ya Uganda na Tanzania. Iyo ugugeye Mezo Sharomu siyo kiboneka caboneka Maggie Barankitse kandi murazi ko banciriye urubanza n'ubu ndacyari kuba umutahe mbuza amakungu yuko noba nararondeye narimo mu batembagaza intwaro ya CNDD-FDD.
Ikindi ijwi rya Amerika ryamubajije ni ikijyanye no gusubira i Burundi muri ibyo bikorwa byo kuba hafi abana batandukanye bakeneye ubufasha. Barankitse avuga ko kubwiwe yonezerwa no gusubira kuharangurira ibikorwa byiwe by'urukundo.
Igisabisho cyanje cya mbere nicyo gusambira uburundi bwanyibarutse kuko numuvyeyi wanje niko uvuga ndabakunda muraho ndabakundira muri ngene ndabibabwira jewe no girimana nkata no ge ntwaye uwo mutima wo kubabaranira wo kugiriranira ikigongo wo kwigisha impuvu
ijambo riranga uwo munsi wo guhimbaza imyaka 30 mezo Shalom imaze Marguerite yabwiye abantu ndi bose na cane cane ku rukundo ruzokwama rutsinda ati nta na rimwe inabi zo kwigera itsinda ikigo mezo Shalom kuva mu mwaka w'2015 kikaba kiriko kirangurira imirimo yacu mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'intureka zabaye mu Burundi benshi bagahunga igihugu mezo Shalom kabiri kihimbariza iyo myaka 30 mu gihugu cy'u Rwanda ahiri kigendera n'impunzi mu makamba atandukanye zibamwo ubuyobozi bwa mezo Shalom bwatumenyesheje ko abantu barenga 50,000 bamaze guca mu minwe z'ico kigo Thierry Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali.